Yeni Radyo İzmir Amerika. Radio Izmir Amerika bagiri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na mirongo 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Twiriwe nshuti mwese muduteza amatwi Fidel Niyongabo abaramutsa bahikaze mu makuru yo kuri isa. Mu Burundi umugambwe Sawanya Frodebu uhamagarira leta kwemeza ko ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972 ariho nyabwoko ryakorewe abahutu muri icyo gihugu.
Ibyago byashikiye u Burundi mwaka w'1972 byabandanije gushika umwaka w'1993 niho nyabwoko ryakorewe abahutu bo mu Burundi.
Uyo ni umukuru w'umugambwe Frodebu Pierre Claver Nahimana.
Iyo batoye ibisigarira bashihuta kuvuga yuko ari ibisigarira by'abahutu bishwe 1972, kandi tuzi mu gihugu cy'u Burundi habaye ubwicanyi mu biringo bitandukanye.
Uyo nawe ni Vitanshi Imirimana ayoboye ishyirahamwe Force. Uyu munsi amakungu yahimbajwe umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi wo hagati mu gihugu. Uwo munsi wahimbajwe no mu Burundi hamwe no mu Rwanda. Ido nido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Umunyakenya yikekwa kuba yahekuye ababyeyi benshi yoba yishwe. Eugene Mukamusara abandanye inkuru.
Uwo musore bikekwa ko yishe abana benshi bivugiye ko yanywaga amaraso y'abamaze kwambura ubuzima, bikekwa ko yaba yishwe n'agaco k'abantu iwe mu rugo muri Kenya nyuma y'iminsi mike atorotse gereza. Polisi yabivuze uyu munsi kuwa gatanu. Masten Mirimo Wanjara w'imyaka 20 yatawe muri yombi mu kwezi kwa 7. Mufitanye isano n'ibura ry'abana babiri. Polisi yavuze ko yemereye ko yishe abana 10 mu bice bitandukanye by'icyo gihugu cyo muri Afurika y'Uburasirazuba mu myaka 5 ishize. Wanjara yitabye urukiko i Nairobi kuwa gatatu mu bijyanye n'iyicwa ry'abana babiri, umwe wari ufite imyaka 12 n'undi wari ufite 13. Ku rubuga rwa Twitter uyu munsi kuwa gatanu, ibiro bishinzwe iperereza by'igihugu DCI byanditse bigira biti: abashinzwe iperereza badasanzwe bamushakishirizaga mu burengerazuba bwa Kenya, ariko kubw'amahirwe make yabonywe n'abaturage i Bungoma kandi yarakubiswe kugeza apfuye mbere y'uko abantu bacu babasha kongera kumuta muri yombi. Bruno Shiozo, umuvugizi wa polisi y'igihugu, yavuze ko barimo gukora iperereza kugira ngo bamenye neza niba umurambo wabonetse ari uwa Wanjara. Mike Mbuvi Sonko wahoze ari burugumesitiri wa komine ya Nairobi mbere yari yatangaje igihembo cy'amashiringi 200,000 angana n'amadolari 180,000 ku muntu waza atanga amakuru yari gutuma Wanjara yongera gufatwa.
Urakoze Eugenie. Afrika y'Epfo izotangura gukingira COVID-19 abana bari hagati y'imyaka 12 na 17 mu Rwiza ikoresheje incanco za Pfizer. Iyo nkuru yatangajwe n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Jean Pala no munsi kwa gatanu bw'igihugu kiriko kirondera kongereza ibitigiriri by'abana bacandagwa imbere y'ibibazo bya nyuma byo mu mpera z'umwaka. Mu kwezi k'umunani Abanyafurika y'Epfo 100,000 baratonze imirongo miremire kugira baronke incanco zo kwikinga COVID-19 igihe leta yategekanya incanco ku bantu bose bakuze. Hari mu ntumbero yo gushika ku mugambi ukuba yacandaza ibice 70% by'abantu bakuze mu kwezi kw'12 gutaha. Mu kwezi guheze urwego rurejwe kwemeza ikoreshwa ry'imiti muri Afrika y'Epfo rwaremeje ikoreshwa ry'urucanco rwa Pfizer ku bana bafite imyaka 12 cyangwa irenga. Ni mu gihe icyo gihugu kiriko kiva mu nshuro ya gatatu y'ibitigiri biri hejuru cyane by'abanduye COVID-19. Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu muri Afrika y'Epfo Joe Pala yatangaje ko leta izoha abana bari hagati y'imyaka 12 na 17 urucanco rumwe gusa rwa Pfizer akuba incanco zibiri zitangwa mu bisanzwe kubera impungenge ko bishobora kugira ingaruka ku bijyanye n'umutima. Ayo yari amwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo radio yacu VOA akaburungu com. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi umugambwe Sabanya Frodebu uhamagarira leta kwemeza ko ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972 ariho nyabwoko ryakorewe abahutu muri ico gihugu ni rya mbere uwo mugambwe ushikiriza aho uhagaze kuri ico kibazo naho biruko abacitse ku icumu mu bundi bwicanyi nk'ubwo mu mwaka w'1993 babona kwiyongendo atariyo kunywanisha abarundi ibindi kuri inkuru turabishikirizwa n'umumenyesha makuru Pierre Claver niyo nkuru
ni kigano cahawe abamenyesha makuru ibujumbura ku ngoro y'umugambwe Sabanya Frodebu cari kirindirwa na benshi kuko uwo mugambwe utari bwigere ubwira icyo ushikirije ku kibazo c'ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972 Utwari uwo mugambwe Pierre Claver Nahimana yemanze ko ariho nyabwoko y'ubwoko akomokamwo we na benshi mu bagize uwo mugambwe indongozi zawo abawushinze nka nyakwigendera Perezida Melchior Ndadaye incungu ya demokarasi n'abandi ndetse aba bakaba ari n'abacitse ku icumu muri ubwo bwicanyi
ibyago byashikiye Burundi mwaka w'igihumbi kimwe n'1972 byabandanije gushika umwaka w'1993 ni ihonyabwoko ryakorewe abahutu bo mu Burundi iryo honyabwoko ryakozwe n'ubutegetsi bwa politiki n'igisirikare b'icyo gihe ubwo butegetsi nibwo kandi bwegekwa ko ayandi mabi y'agahomera bunwa yabaye muri icyo gihe n'ubwicanyi bwakorewe abatutsi n'abandi barundi bamwe bicwa kuko babiheze kubagira ngo n'abahutu n'abandi bazize ngo bashigikiye intwaro ya cami
uwo mugambwe Sabanya Frodebu uri muri leta ariko utari mu nama nshingamateka wifuza ko ibikogwa by'umugwi sévère wo kurondera ukuri kuri ubwo bwicanyi byoshikanwa no kumabi ubona ko akibandanya no muri iki gihe
umugambwe Sabanya Frodebu ubandanya ushima ibikogwa by'iteka umuntu w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi uri kurarangura ahubwo wokongereza ububasha n'ubushobozi kugira ngo icyo gikogwa cyo kurondera ukuri kibandanye no mu myaka yakurikiye yaranzwe n'ubwicanyi bwahitanye abarundi gushika no muri no minsi turimwo
nabo biruko amashyirahamwe yigenga aherutse gukora raporo yerekana ko uwo mugwi ufise aho uhengamiye Vitale Nshimirimana twara force urunani rw'amashyirahamwe yigenga yakoze icyo cegeranyo kuri mikoro y'ijwi ry'Amerika
iyo batoye ibisigarira bashihutira kuvuga yuko ari ibisigarira by'abahutu b'72 kandi tuzi mu gihugu cy'u Burundi habaye ubwicanyi mu biringo bitandukanye bakabikora mu ntumbero yo kugira ngo abahutu bose bakwirikire bahurumbire umugambwe CNDD-FDD kandi byongeye banegeze ibyaha biriko birakorerwa abarundi muri kino gihe uyu mugwi ukaba warerekanye uguhengama kudasanzwe
abacitse ku icumu mu mwaka w'1993 cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi nabo bongera ko kuwo mugwi sévère utitaho kurondera ukuri ku mahano yabahekuye kandi biri mu byo ujejwe Gervais Nibigira yarokokeye mu ntara ya Muyinga kuri mikoro y'ijwi ry'Amerika
si umugwa severe umenga ni umugwa politike so mubi witwa ko wigenga kunywanisha abarundi canke wekana ibyabaye umenga ariho umugwa w'abantu w'ubwoko kanaka ushaka kwereka ko byagiye biba mu Burundi kiragira yuko ko kuri nyikwaza atariko kuzuba bagutanguye ikindi gice bizotuma haba abandi bantu ibyumviro bibi bishobora gutuma hashobora kuba hari ibindi bibazo mu Burundi nk'abantu b'abacika cumi cumi na gatatu nta kuzi tubona ko bako baturonderera
uyu mugwi umaze imyesi ukwiragira mu ntara zitandukanye no mu gisagara ca Bujumbura mu gikorwa co kurondera ibisigarira vy'abishwe cane cane muri 72 baharugwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI mu barenga 300,000 mu ntumbero yo kunywanisha Abarundi Pierre Claver Ndayicariye atwara uwo mugwi yibukije mu kwezi guheze mu ntara ya Mwaro ko bakwiye kuba ingendo yo gusabana ikigongwe
gusezera iyi si waragandaguye inzirakarengane udasabye ikigongwe uburaze umuryango izina n'ibikorwa bibi kandi batagutumye kubikora umugwi sévère urungiye gutera kamo abakiriho ngo bagire iyo ntambuko yo kwibohora
ibi bamwe mu bacitse ku icumu babona ko atari umuti urama mu gihe ikigongwe kitajanye n'ubutungane
wose umuti uzoza utanga amahoro mu gihugu kubera mu gihe atuba atari ubutungane ku bantu babutse ababo abantu muzi twifise bikomere ku mutima nta mahoro azosasagira neza kugira ngo abantu bimbare mu gusumba
umugwi sever hamwe n'ubyicanyi bwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri bimaze iminsi bitavugwa ko rumwe mu gihugu mu mategeko mpuzamakungu ishirahamwe mpuzamakungu ONI n'iryo ryonyene rifise ububasha bwo kwemeza ko hariho nyabwoko yakozwe mu gihugu kanaka Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
tugushimiye Pierre Claver Urwanda rwifatanije n'isi mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi wo hagati mu gihugu uwo munsi ubaye mu Rwanda bamwe mu bakenyezi bo hagati mu gihugu bakora imirimo mito mito irimwo uburimyi n'ubucuruzi bagaragaza ko basubijwe inyuma n'ikiza cya COVID-19 Asumta Kaboyi araduha idonido kuri iyi nkuru
Itariki ya 15 z'ukwezi kwa 10 buri mwaka isizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore wo mu cyaro kuri inshuro u Rwanda rugiye kwizihiza uyu munsi bamwe mu bagore bo mu cyaro bavuga ko bari mu buzima bubi batewe n'ingaruka za COVID-19 aba baganiriye n'ijwi rya Amerika nabo mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo
twarahingaga bikaba ngombwa yuko ari abacuruzi babijyana mu gihe twabashaga kwigirayo tugiye bakaza kutugenera nk'amafaranga bashake
mu buzima busanzwe ndo muhinzi mu kibazo cya COVID ingaruka twagizeho nk'abantu b'abahinzi nuko wenda imyaka twahingaga itaje kugira agaciro nkuko mbere yakagiraga imibereho y'umugore wo mu cyaro biragoye abenshi ntago nta mikorere bafite kurya biragoranye abenshi tugomba kujya gushaka imirimo yo gukodesha
usibye ingaruka za COVID-19 aba bagore bagaragaje hari abandi bumvikanisha ko ubukene binjijwemo n'iki cyorezo bwatumye abagabo babata bakajya kwishakira abandi bagore hari ikindi cyiciro cyabwijwe rya Amerika ko niyo abo bagabo batabataye babahuza ku nkeke kubera gusangira ubusa
ku mugabo n'abana batatu aragenda ndabarera tubayeho nabi turakishuro tugahingira igihumbi cyangwa se tukajya gucuruza ubusombe nk'uko twaburanguye abadamu benshi niko babayeho ntibabayeho mu bibazo nk'ibyo by'ubushye n'ubukene
nimba umubwiye uti hari ikibazo runaka nta kabuza yanyoye urakubitwa nibaza guta abana banjye yaza aryana nzaceceka
rero nugenda n'ubundi haraza mugenzi wawe gusigarire ku rugo
umuryango utegamiye kuri leta wita ku mibereho y'abagore bo mu cyaro ugaragaza ko nubwo hari byinshi umugore wo mu cyaro yakoze bikamuteza imbere ariko hakigaragara inzitizi mu iterambere ryabo madamu Uwimana Saverina ni umuhuzabikorwa w'uyu muryango
aracyafite imvune kubera ko ntabwo aragera ku rwego rwo gufatanya imirimo yose n'uwo bashakanye ndetse nta nubwo arabona ibikoresho by'ibanze bituma ya mirimo igabanyuka akabasha kwitabira ibikorwa by'iterambere kuba afite amazi afite ibicanwa bidahenze kuko n'amazi aho agera akenshi usanga bayagura kandi ugasanga adafite n'amafaranga ikindi umugore wo mu cyaro aracyafite inzitizi kuko ntabwo arabasha kuringaniza urubyaro
madamu w'imana yanongeyeho ko ibibazo byari bisanzwe byugarije umugore wo mu cyaro byikubye inshuro nyinshi kubera icyorezo cya COVID-19
hari abagore barwaye COVID ubwabo hari abagore benshi bari batunzwe no gukora iyo mirimo ariko akanya gato akanyaruka akajya gushaka n'igitunga abana abo bagore rero ntabwo babashije kubikora hari abagore bo mu cyaro bakora uturimo tw'ubucuruzi buciriritse kubera guma mu rugo cya gishoro barakiriye hari n'abagore baheze mu rugo kubera kutagira udupfukamunwa udupfukamunwa buriya mu cyaro twaje gukora ubushakashatsi dusanga badutizanya niba umwana yakajyanye ku ishuri kandi kujya hanze ntagapfukamunwa murabizi ntibyemewe bigasaba wa mugore kuguma mu rugo niba yari afite n'akantu yari agiye gukora yari agiye gusaba akazi yari agiye kujya ku isoko ugasanga arategereza ko wa mwana aza kugira ngo amutize agapfukamunwa ak'umugabo ko birazwi ko adagakoraho kuko umugore agahora akambaye
umunsi mpuzamahanga w'umugore wo mu cyaro ubaye mu gihe mu Rwanda abagore bagihura n'inzitizi ziri mu bukene bukabije cyane cyane ku bayobora ingo bonyine aho bari ku kigero cya 39.5% uyu mubare wavuye muri raporo y'ubushakashatsi ku mibereho y'ingo yasohowe mu mwaka w'ibihumbi 2018 kuri iyi nshuro umunsi w'umugore wo mu cyaro uzizihizwa ku rwego rw'uturere twose tw'igihugu ariko ku rwego rw'igihugu uzabera mu karere ka Rubavu mu murenge wa Busasamana insanganyamatsiko u Rwanda rwafashe muri uyu mwaka iragira iti munyarwanda Rwandakazi guma ku ruhembe mu iterambere urwanye kandi wirinda ingaruka za COVID-19 Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
tugushimire Asumta Uyu munsi mpuza makungu wahari umukenyezi wo hagati mu gihugu ku isi wahimbajwe no mu Burundi. Ishyirahamwe Kazoza Art rifasha abakenyezi hamwe n'ugwaruka go hagati mu gihugu kwiteza imbere ribicishije mu bikorwa by'imyuga. Ange Noela muyubira ari Bujumbura yatanguje iryo shyirahamwe akaba yavuganye na Veniste Nshimiyimana.
Urumva twe dukorana cyane cyane n'abantu bafite mikoro make tugomba gufasha kugwanya ubukene rero gusanga buri hose dukorana n'abagore kubera tuba turondera guteza imbere imiryango kuko kenshi na kenshi nibo usanga baca basubira kuraba imiryango ya hanyuma twageza tugakorana n'ugwaruka
bari mu gihugu cyose cyangwa se harahantu hihariye mukorera.
Tumaze gukorera mu maprovinsi 8 umwaka uza tuzabishika imyaka 10 hanyuma tukaba turi no mu Buganda naho nyene tukaba dukorana n'abakenyezi.
Uyu munsi ni umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana umukenyezi wo mu cyaro. Iyo urebye aba gore abategarugori abakenyezi mufashaho hirya no hino mu mitumba mu ntara zitandukanye z'u Burundi ubona mu myaka 10 ishize mwarabagejeje kuki
ico tubona cambere dushima nuko twabajijuye ho bashobora kubona bakumva neza ko nabo bashoboye kwiteza imbere cyane cyane mu buryo bwo gutunganya amafaranga no kuyarondera.
Dufate intari imwe ndi buvuge mu mutwe gutya dufata intara ya Muyinga. Mbwira kumini yo muri yo ntara mwashyizemo igikorwa cyo guteza imbere abakenyezi. Umbwira uti umutumbu uyu n'uyu twahakoze igikorwa iki n'iki giteza imbere abagore bo mu cyaro kuri ubu buryo mu rugero.
Ego dufate nko y'Umuyinga twarakoreye muri komine Buhinyuza. Umusozi sinawutora ubunyene ngo ndawubabwire ariko aho twakoranye twatumwe n'ishyirahamwe Onusame tukaba twakoranye muri province yose ya Muyinga twakoranye n'abakenyezi igikumbi. Mu bikorwa twakora twategerezwa kubegeranya nk'uko nako ndababwira tukabashira mu migwi kugira ngo tubigishe ingene bashobora kwiteza imbere hanyuma duheze tubongere n'umwuga bonyine twashoboye kwigana hamwe tubona yuko ushobora kuronka isoko. Twasanze nk'amasabuni aho muri Buhinyuza ni kure cyane bakenshi bagenda kuyagurira nko muri Tanzania cyane tuca turaheza turabigisha ingene ushobora kwikorera amasabuni. Ni ikintu coroshe kwigisha ariko kama twongera tukabasabira n'uburyo bw'uko ushobora kuronka ibikoresho hanyuma bo nyine bakaheza bakabandanya bigishanya hamwe n'abandi. Ingene vyagenze rero tuba tugomba yuko iyo bakoze muri ivyo bakoze bariko barigisha twaca tubibaha nk'umutahe ayo masabuni bakoze bagaca baza kuyagurisha bayagurishije amafaranga cinjira mu mugwi wabo bagaca batangura kuguranana kugira ngo batangwe kuja gukora iyindi migambi ku ruhande mu nyungu baronse kuko umutaye wo uguma kugira ngo basubire gukora yandi masabuni muga mu nyungu baronse baciye bafata tubabwira ati murabe ikindi kintu mwokora mukorana hamwe bavuga ati bagomba kurangura ibigori bongere basubire babigurisha. Rero namenyesha ko mu mezi ane gusa bahereye ku mutahe w'90,000 w'ivyo bigori mu mezi ane bari bamaze kugushika ku 70,040 arenga. Icyo bagikoze ari uko bo nyene baza barabona ingene badandaza bandika ko kenshi baravuga ngene bahora badandaza bakagira utu migambi mito mito mbwa ntibamenya ko bariko barunguka canke ko bariko barahomba canke ingene bosubira kugenda bakaja kurondera amasoko hirya no hino canke ukuntu boshobora kunezereza abakiriya basanzwe bafise. Ivyo vyose bagiye barashira mu ngiro ivyo twabigishije muri iyo migambi yo kwiteza imbere hanyuma biba vyiza yuko badasubira kuba abantu batinya nk'uko nako ndavuga kuba bafise amasoni ko kuba bafise amafaranga ariko bakumva neza yuko ayo mafaranga bashobora kuyajera bo nyene hanyuma kandi bakabona ingene babandanya baza barayagwiza.
Ange Muyubira ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane mugire umunsi mwiza.
Tugushimire Venice kuri iyo nkuru. Kumusi wagatanu birangiye inama nkuru y'ishyirahamwe mpuzamakungu ijejwe kwita hagateka kazina muntu yaragenye intumwa idasanzwe ku Burundi izo bijejwe gutororokanya amakuru ku vyerekeye agateka kazina muntu no gukurikiranira hafi ukuntu agateka kazina muntu kifashe muri ico gihugu. Iyo ntumwa idasanzwe izo bandaniriza ku bikogwa byaranguwe n'umugwi wako kanama wari umaze imyaka ishika itanu urangura ico gikogwa. Ijwi rya Amerika ryaganiriye na bamwe mu bakurikiranira hafi ikibazo c'agateka kazina muntu mu Burundi barimo Dr. Jean Minani arongoye umugambwe Frode Bunyakuri iragirandadaye utemewe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu Burundi Professor Paul Nkunzimana hamwe na Professor Innocent Bano. Dr. Jean Minani aratangura tubwira ukuntu yakiriye igenwa ry'iyo ntumwa idasanzwe.
Ubwacu babihagarika batabihagarika nico kimwe ukuri kwa makuboneka nawe uvuga ko mu Burundi atagateka kazi na muntu kinyangwa kuko akarorojwe ndi mu buhungiro agateka kazi na muntu gasaba yuko kanje gasaba yuko mba ni mu gihugu canje nidegemvya nakoze ivyo jenyene hari impunzi nyinshi zigayumba majana zikiri hanze igihugu gifise impunzi inyuma y'igihugu cacu ntagatera kazi na muntu kaba katari mu karaho nyawo.
Ariko leta y'Uburundi iratera kamu abarundi baba hanze kabasaba gutahuka kiretse abo bafite imitahe ibagiriza ivya
abo ntibashobora gutaha babona nk'abari mu mugambwe wanje nk'abari mu bakurikiye nk'abajya bo muri sosiyete sivile nk'amaradiyo n'iki abo ntibashobora gutaha barahunze bazi yuko abo bari kumwe badashobora gutaha kuko kwibaza ko nabo batoshaho baganiranye.
Ni ukuvuga ko iyo ngingo rero yo kudasubira guha ikiringo iyo murwi mwebwe mutayemera
ko atariyo nayishyizeho kuyemera cyangwa utarera kuyemera icyo kimwe ko ntayo nashyizeho ariko nibaza ko hari hakiri kare kugira ngo bayihagarike kuko n'ubucinyango ko bateye akazi na muntu iracariho.
Namwe Professor Innocent Bano iyo ngingo mwayakiriye gute muyiha insiguro?
Murakoze cyane manje kuramutsa watumire jewe kwakira ngingo n'ukuri ni ingingo nziza naho nk'umurundi wumva ko uburundi bukwiye kumukuru yo tigeze igisha n'inama abarundi mbere yo gushyirwaho hanyuma ikindi cya kabiri ni uko abarundi bamwe bavuga ati umukwi ni umukwe wo kurenganya abarundi ukwiye kuvaho kuko ni kubakinyiza rero nk'umurundi nibaza ko ari ingingo nziza nabo bayifashe hakiri igihe kinini kandi byari bikenewe ko bari kuyifata imbere yabo. Ni ukuri nibaza ko ari ingingo ishimishije, nibaza ko babonye ko nk'uko Minani yavuze ukuri kwa batsinze ikinyoma, nibaza ko babonye ko ukuri kwa mu Burundi ari ukuri ikinyoma atakibanza gifise.
Mwavuze ko uyu murwi utagishije inama Abarundi ariko murazi ko utari wahawe uburenganzira bwo kwinjira mu Burundi.
None umuntu utagishije inama leta igihugu cy'u Burundi igihugu kiri suvera uteza kugishije inama imbere y'uko kuko ari umugwa woni ama u Burundi nabwo bukaba muri yoni, nibaza ko amategeko kwa bwa amategeko kumweza amafungo aba yuko imbere y'uko ufatanye inyo nyubanza ukabaza igihugu igitezwa kwa kirongo gore ntibigeze abaza icyo gihugu nibaza ko rero n'abari bahonyatse n'amategeko.
Professor Paul Nkunzimana namwe nashaka mutubwire ukuntu mwakiriye iyo ngingo nyuma yo habereye itora. Iyo ngingo ikabivuga ko uyu murwi warutoza agateka kazi ya muntu mu Burundi utagikenewe. Iyo ngingo muyiha isiguro nke?
Yego murakoze. Je mbona yuko Rwanda hoho umurwi ujaho canke uvaho hagashirwaho intumwa idasanzwe kuzukuri izo ntarakimwe zizana mu buzima bw'abanyagihugu. Uwo murwi ubaho utabaho canke habaho iyo ntumwa idasanzwe iyo canke itabaho byose nicyo kimwe ntakimwe bihindura kuko wenyewe witegereje amaraporo yose uwo murwi wamutanga ntarakimwe amaraporo yigeze amara. Nanoneho hari uri kubara raporo mu icyegeranyo cyabaye mu bwicanyi bwabaye mu 2023 harabaye raporo yavuga yuko habaye abanyabwoko mu Burundi. None iyo raporo yamaze iki? Urumva ibyo byose birahari ariko ntanakimwe kigeze gikorwa.
Professor Nkunzimana mwe ko muvuga ko iyo mirwi yose y'ishyirahamwe mpuzamakungu atakimaze?
Ntakimaze na gato wari kumva yuko n'ayo maraporo asohoka ntacyo yeza ngo iyakoreshe. Icyo biva ko na cyane cyane ni uko urabona by'ukuri ikoreshwa n'ibihugu rutura. Ibihugu rutura ntibikeneye yuko ingorane ibyo bihugu biganza ibihugu bitora bishobora gutora inyishu. Iyo migwi cyangwa uwo mugwi ukoresha Uburundi ku by'ukuri nta na kimwe umaze, reka niyo ntumwa idasanzwe nayo ntacyo imaze kuko urumva icyo ikora yo ni uguhuma amaso amakungu hanyuma nanjye nyinshi ishobora gutorwa kuko ziri kuzaba mu bihugu.
Mu kanya gatoya cyane rwose Dr. Minani mabanga iyo ntuma idasanzwe cyane cyane kurangura izerekeye gutohoza gatekazi na muntu murundi mu yabona gute iyo ntuma murabona ko izoshobora kurangura ayo mabanga
arugo byomera nkuko umugwi wameze etuze ibyawo ni iby'ubugiro singisoko kintu byemera ko uko yivuze professor Paul abo muri bone umengo n'abafunksioneri baza kwicira ingero gusa kwibondera amafaranga batabanje gukora kuneho bategetse ubure barahindura ibyo bavuze rero kubwanjye sinikibaza nuko leta ihari zo bemerera ko bakora ko ni ya mbere yabangiye n'abambere babangiye ku bwacu nibaza ko ikibazo kiri mu Barundi twebwe nyine ibyo tubona tuza turabivuga tuzovyivugira tuzovyikorera ntidukenyere ni n'abo bantu bose utwara igihugu arakwiye kubona kuko hariho agatakazo na mupaka mu Karahonyangwa nawe nyene akabikorera ko kugira kuri izo nzitizi nka kugira avuze ko ubutungane budakora yumwe n'ubundi abivuge atera kamu kugira ngo Uburundi bukire
Professor Inosambano mwebwe mubona gute amabanga agiye gushingwa iyo ntumwa idasanzwe murabona ko ari amabanga iyo ntumwa idasanzwe izoshobora kurangura neza
nibaza ko intumwa zidasanzwe zamaho ku isi yose ibyo ni ibintu bisanzwe televiziyo y'igihugu nk'ishyirahamubonye byashobora gufata umuntu wese ikamugira intumwa nta zidasanzwe no mu gihugu no mu Burundi na mwana w'abari nko intumwa idasanzwe ya Perezida wa Repubulika igenda ahantu ibyo ni ibintu bisanzwe ibyo azobaje gukora bombi azaba yabitumwe n'abazayimutumye hama Burundi buzogerageza kubyiga burabe ko bikenewe ko bubyakira ajye ni amubona ndabishira ibi ntumwe idasanzwe n'ibintu bisanzwe muri politiki internationale cyangwa mu gihugu muri politiki sanzwe y'igihugu hariho usanga ufasha umuntu ukamubwira intumwa idasanzwe umukuru w'igihugu aza kwiga ikibazo iki n'iki ibyo ni ibintu bisanzwe je nibaza ko niko politiki imeze hanyuma hejuru y'agateka kazi na muntu nibaza agateka kazi na muntu ako gateka ni ak'abarundi ak'abanyepolitike cyangwa abo muri sosiyete sivile iyo rero umwe yumva ko kubera umunyepolitike cyangwa muri sosiyete sivile yumva ko ari ingorane afitaniye na leta agaca yibaza ko ari ingorane z'abarundi bose nibaza ko ari kwihenda abarundi nibaza ko bafite umukwiye mu gihugu nkuko nababyita nkubwo gihugu ukeje kugenzura iyubahirizwa ry'agateka kabo birahari irakora kandi ni umukwi wigenga nibaza rero ko abarundi tofama turiko turaba ngo hanze bavuze ngo niho twibaza ko ubukiro bwatwara abarundi kwa ubwa mbere niho batawo kubona ibyo bituma turabe ubwa mbere na mbere icyo uwo mugwi wigengwa abarundi turakora kandi uwo mugwi urimo abarundi urimo abanyamahanga nibaza ko umurundi yumva ingorane z'umurundi gusumbya uko umunyamahanga
mukari gatoya cyane rwose Professor Paul Nkunzimana hari umuhinga mu byerekeye politike umuhinga nonose politike yari yaje ni radiyo ijwi ry'Amerika avuga ko kubona uyu murwi utonga ikiringo hakagenwa intumwa idasanzwe ari uburyo oni ikoresheje kugira ngo ive mu bibazo byerekeye Burundi aho muhabwa kwiki
yego ngo ijonye nuko nabivuze kuba twitambura ibyo uyu ntumwa idasanzwe azokora mu Burundi bisho kimwe n'ibyo uwo mukwiye waruhari wahabukora uwo mugwi ubundi zawo Jujene hatanga maraporo menshi niyo ntumwa idasanzwe nayo nyene izotanga maraporo ni ukuvuga nicyo kimwe nacyo bihindura nkuko nabivuze kuva kare amaraporo yama yabaye mugabo ntagihinduka mu byerekeye ubuzima bw'abanyagihugu mu byerekeye ingorane barimo haba mu byerekeye umutekano haba mu byerekeye ukubaho kwabo haba mu byerekeye ubukene burimo noneho komesha Fredi yuko ahubwo byarahuriranye ubwo iyo ngingo yafashwe itariki umunani ukwezi turimo ni ku wa gatanu w'indwi heze byahuriranye n'uko habaye n'iyindi ngingo ya osedewe uwo munsi nyine ku wa gatanu nyene yuko bagiye gutoza amakori ku ba multinationale ku mashirahamwe bavuga yuko ngo baja gukora akazi mu kuja gusaba ubutunzi bw'ibihugu yuko ayo ma multinationale amashirahamwe mu kumwe n'abanyemari azobiha amatagisi atari munsi ya 15 ku ijana urumva ubwo ni ubusuma bweruye iyo ngingo rero ikazoja mu ngiro kuva umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ibyo bikaba byashinzwe na OCDE ishyirahamwe muri gufashanya n'iterambere mu butunzi leta zunze ubumwe za amerika abafaransa abongereza abadagi n'abandi urumva rero ingorane turimo ni uko iryo shyirahamwe onu rihari kugira ngo rikoreshwe n'ibyo bihugu rutura kugira ngo ingorane abanyagihugu bari mu bihugu bifatanye mu nda n'ibyo bihugu rutura
Tewa inosomba no, na shaka ndabashimiye cyane rwose ku kanya muhayira yo ijwi rya Amerika, ndabashimiye namwe Professeur Paul Nkunzimana, ndabashimiye namwe Dr. Jean Minani ku kanya mwese mwatoye kugira ngo muganire na radio ijwi rya Amerika kuri iki kibazo cy'intumwa idasanzwe ya ONU igiye gukurikirana ikibazo cyerekeye gatya kazi na muntu mu Burundi. Mwakoze cyane rwose.
Mwakoze nawe Fredy.
Jutimu duteza matwi ahaniyo dusoreje makuru yacu yo kuri isaha ndabashimire ko mwahisemo gukurikira radio Ijwi rya Amerika. Shimira na bagenzi banje bafashije gutegura aya makuru washize hamwe ya majwi ni Dieudonné Cyubahiro. Amakuru yarahagarariwe na Eddie Gwema naho kuri micro mari kumwe na Ange Fidèle niyo ngabo. Ndabaseze ndabikuriza amahoro n'amahirwe.